mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nawe mukije nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro wanyu mu ntara muri saa 18 muri kumwe na Jewe Diane nahaze.
Yewe ndaguhana karo rero hariho umukenyezi aheze nk'imyaka ishikindwe gucyo umugabo wuye yari yamubwiye ati wewe ni wicare nga uvyare urera abana.
Numufasoni Josephine ntahumvukiye aramutswa ishyamwe riharanira agateka k'abakenyezi dushire hamwe ibujumbura avuga ko kibazo c'abapasoni bo babagitegekwa kuguma muhira bisunze amadini yabo. Ivyo turabigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko igisirikare cha Leta Zunze za Amerika gitangaza ko abarwanya umunani ba Al-Shabaab bishwe mu gitero c'indege cakoze n'abasirikare ba Amerika bafatikanije n'aba Leta ya Somalia mu gisagara cha Kismayo. Ico gitero cakozwe ku munsi wa gatanu nk'uko vyashikijwe n'abategetsi ba gisirikare cha Amerika ku mugabane wa Afrika AFRICOM. Kuri uno wa mbere n'abanyagihugu bahasize ubuzima kuva Al-Shabaab yiciye abantu 512 mu Gadisho ku itariki ya 14 kwezi kwa 10 igisirikare cha Somalia cyaciye congereza ibitero vyo kuri Al-Shabaab. Leta Zunze za Amerika nazo zongereje ibitero vy'indege za drone zitagira abaderepa. Itereni yataye inzira iratembagara kuri uno wa mbere muri Leta ya Washington muri Leta Zunze za Amerika yishe abantu batatu abandi barenga ijana barakomereka. Abategetsi muri iyo leta bavuga ko ibiduga vyayo bishika kuri 14 vyatandukanye birata inzira y'indarayi bija kurwa ku miduga yariko irarengana mu ibarabara muri ako karere. Ikompanyi Amtrak izo tereni zegukira yavuze ko zari zitwaye ingenzi 78 hamwe n'abakozi bayo batanu. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yahojeje imiryango ngo yababuze yipfuriza bakomeretse gukira ningoga. Tugaruka muri Leta Zunze za Amerika aho perezida wayo Donald Trump akoresheje igihagararo afise mu nama ya ONU hamwe na leta yiwe hijeje amahoro n'umutekano ku isi kuno wa mbere. Leta yabujije integuro y'itegeko rihagarika ingingo Amerika yafashe yo kwemeza Yerusalemu ko ariwe murwa mukuru wa Israeli no kwimurira ambasade yayo muri ico gisagara. Ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri ONU Nikki Haley yabwiye ibihugu bigize ako kanama ko atagihugu na kimwe kizotegeka Amerika aho ikwiye gushira ambasade yayo itegereza kuba u Yerusalemu. Nikki Haley yasiguye ko ububayi bwa mbere mu myaka irenga itandatu Leta Zunze za Amerika ihagarika integuro y'itegeko mu nama ijeje umutekano. Ambasaderi wa Misiri Abdulata igihugu categuye integuro y'itegeko yagabishije kwiyonga ingo ya Amerika ifise ingaruka mbi cane cane yafashwe hisunzwe amategeko. Ajeje ku Amerika mutumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu muca ku rugagwa Facebook yacu canke mu gaca kuri internet yacu ayowe zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Nongere ndabahe ikaze nchuti bakunzi bijwi rya Amerika. Kuri uno wa kabiri umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yahaye ikiganiro amenyesha makuru Evariste Ndayishimiye yagarutse ku bibazo bitari bike harimo ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro, ikibazo c'ibiganiro bibera hanze y'igihugu n'ibindi. Umenyesha makuru wacu i Bujumbura Roje wiri ikaneza niwe akiriko arakurikirana ino nkuru. Turaza kwigaruka ko mu makuru ya mukanya dushoboye kumutora ku murongo wa telefone. abagendesha amapikipiki muri komune Songa y'intara ya Bururi baratewe impungenge n'ubugizi bwa nabi bw'abantu bitwaza ibirwanisho babategera iyo bariko baragoduka bakabambura ibindi kuri inkuru na Live Irankunda akoresha ujya Amerika I Bururi.
Aha ndi aho bita Imahwa muri zone Kijyama asanzwe hari gituro cy'amapikipiki yunguruza abantu abashikana mu turere dutandukanye twa komine Songa no mu micungaroro yayo abakora ku kazi ko kunguruza abantu ku mapikipiki bemeza ko ubwo bugizi bwa nabi bukorwa hagati ya saa 12 n'inusu hamwe na saa moya y'ijoro nk'uko bongera ko baramutse bafashwe n'ababa babategereye mu nzira barakubitwa aho ni mu gihe udashoboye kwigwa nira ipikipiki yiwe itwagwa cyane bakamusiga bamwatsa ubuzima Eric Niyukuri numwe mubaganiriye n'ijwi rya America
yaranshikiye nemwe ndagenda barantegera barampagarika cyero ndabitahura numva ari ku duhohotera sana cyane amakinga kuko nahagayiso n'abantu mbona bampagarika bankubita narahagiriye ikibazo cyane nje ndibaza n'ije byari birimo byo kuntwara pikipiki kutwaragwanye naje kugenda hafi yabaye ubuntu bw'Imana
abo banyagihugu bakora akazi ko kunguruza abantu ku mapikipiki bakavuga ko bafite ubwoba bwinshi ku buryo bw'uko niyo batwaye umukiriya baguma bikeka ko ahava viramwo abakubuzima canke abanyuruze Isidore Rupari aratuyagira
nyumba banyu kunyemba namutwaye ntashaka kumfata aca nsubira inyuma umukiriya akacava ko birashoboka nyankasanga nkwaye nk'umuntu ashaka kongera nabi ikacyabyara nkaca nisubirira inyuma managije ubwoba nyine abufate yuko ushobora kumutwara utamuze cyangwa kugirira nabi binyegeze mu banyagihugu nyine kugira bagirire nabi abantu tugira ubwoba urumva umuntu akubwire nabi akwiciye ubuzima bwawe amasaha ageze yo gutaha kuri wita yakubwira ntibakubwire nabi ubona nta kwizera kugira ibyo abantu bameze nabi
ku bw'ibyo abo banyagihugu bemeza ko icyo kibazo kiriko kiratuma benshi mu basanzwe bakora uwo mwuga bawuheba Fabien Ndikuriyo akabona ko atagikozwe kugira ngo ubwo bubisha butuzwe atagisibya bagiye kugwa mu bana
ngenda ku kazi ayo narose bakacubana kugira mu nzira bakayanyambo umva warose na makeya bagaca bayakwambura ucika intege zo gusubira ku kazi naho uwo bugiye ku kazi nkagenda nk'umwanya mutonya bigaca bisaba yuko kuri umwanya muto ntacyo nsubira inyuma kubera niyumvira yuko n'ubundi twahurira mu nzira bifite ubwoba cyane rwose ngiye ubwo mubona kubera nk'ubu bisabye yuko biguma bibandanya nk'uko ubuzima bwacu bumera nabi ishobora dufasha nk'ubwo bintu bubihagarika kugira ngo akazi kacu kabandanye umva na bagenzi banjye bica bisaba yuko bagira ubwoba nk'uko nanjye ubwoba ndabufise
mu ntwaro nabo nyene bavuga ko ubwo bugizi bwa nabi buteye ubwoba na mwarijya iyo komine aho riri mu zitekanye aha baravuga ko bamaze gufata ingingo zitari nke kugira ngo abo bagendesha amapikipiki bakingigwe kandi n'umutekano ukomezwe cyane cyane mu bibanza by'ibituro by'amapikipiki Josephine ndiho kubwayo n'umuhanuzi wa Mustaneri ajejwe imibano intwaro hamwe n'imico kama
ndangize gushika umumotari arataha acabura n'abagizi nabi kandi yarafuye baramwishye gacanye baniba niyo moto titota cyitwa basaba yuko boza bataha kirikare n'abenye bakaza gucungira umutekano wababaye nyikirumara ku ndindi byiza cyane yuko botaha kirikare hanyuma nabo nyaho babaye batashe iwabo bagacunga umutekano oya batavyubaje nabo turabahana amasaha yarende tutashye amategeko abahana hagati yabo nabo nyene hajya basanzwe bafise nishyira hamwe ubwabo nyene bwabo bonyene n'umumutaragiza amakosa atakije amategeko baranamuhana imbere yuko twitwa umuhana nuko bugwanye nuko nyine kubabwiye yuko ateza gutaha kibona hanyuma nabo nyene bakaza barafashanya ni ari utewe cyangwa ari ufashwe nk'ubu habonetse uburyo bw'amatelefoni telefoni agaca batangiriza hose bakamufasha bakamutabara nikirumara kuko hajya iyo bumvikanye ku kintu kimwe agikurikiza nk'uwo muntu iyo batewe hama agaca atabaza akaronka bamutabara bamwivye bagatangiriza hose mu ntara hose mu makomuniti baduhana imbibi biraba vyiza cyane
tumenyeshe ko gushika ubu abakora akazi ko kunguruza abantu ku mapikipiki baba batatu aribo bamaze kunyuruzwa umwe muri bo akaba yaratowe ikiziga mbere n'ipikipiki yiwe ikaba yaranyuruzwe nk'uko makuru dukura mu bajejwe intwaro avyemeza mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika.
wakabiri misese nkano mango turaha kanya indongozi mu madini ngo zigire ico zigona ku bibazo bitandukanye usanga mu kibano no munsi twashatse kumenya ica batumire bacu bibaza ku ruhara rw'umupfasoni mu Kirisu kandi isumamwe ku ndero y'abana biwe n'ibindi byo mu rugo mugenzi wacu Raisaliani na mahura aremesheje ikiganiro cuno munsi hatangura twakira batumire bari kumwe muri studio Bujumbura.
Hano muri studio ndi kumwe n'abatumire batandukanye, ndi kumwe na Sheikh Haruna Nkunduwiga, umwe mu ndongozi y'aba Islam mu Burundi. Ndabaramukije Sheikh.
Ndabaramukije, kenshi nkunda ko nyitale haje n'iyo ni nkunda.
Ego, murakoze cyane. Turi kumwe kandi n'intumwa y'Imana Apotre Kevin Sibomana, wo mu ishengero CLG yo hano mu gisagara cha Bujumbura. Amahoro neza Apotre.
Amahoro cyane.
Uwundi turi kumwe n'umufasoni Josephine Ntahomvukiye arongoye ishirahamwe riharanira agateka k'abakenyezi ryitwa Dushire Hamwe hano mu gisagara cha Bujumbura. Amahoro umufasoni.
Amahoro neza.
Ego tutarinze guteba, reka duhe ijambo intumwa y'Imana Apotre Keva. Be birarekuye ku mukenyezi yiruka ariko ararondera iterambere ry'umuryango.
Twisunze igitabo cy'ijambo ry'Imana kubyanye n'uruhara rw'umukenyezi mubyanye no kuba nuvuga ari mu buzima. Nta namwe ijambo ry'Imana ribuza umugore kuyugira icakoze. Ahubwo ijambo ry'Imana itubwira ko Imana izohezagira ibikogwa by'intoke zacu. Rero nisunze ijambo ry'Imana itubwira nuko rihimiriza umuntu wese, yaba umugabo yaba umugore, kuvyukuri akura amaboko mu mpuzu agakora.
Ubwo ntihariho abakenyezi baca bitwaza nk'iryo jambo mvuze bagaturugo hama amabanga mwamwe mu rugo bakayata.
Iyo witegeje nyine abagore baremwe n'Imana n'abantu bashobora gukora ibintu byinshi bitandukanye mu mwanya umwe kandi byose bikagenda neza, ntihagire ikintu na kimwe gipfa. Ariko nk'abagabo ugiye kurama nyine bo bameze ikintu yagikora kenshi biramugora akakora ibintu bibiri mu mwanya umwe.
Ego Haruna Nkunduwiga, hariho abagabo bamwe mu idini rya Islam nyene bavuga ati umukenyezi ni inarugo nagume mu rugo, umugabo niwe asuma ni warondera byose, umukenyezi ni ukurera abana. Iyo nyifato yoyo mu
idini uvuze ngo inarugo urumva ko iryo sino bavuga ko ari ijambo ryazananye n'abayisilamu n'imico y'ikirundi. Inarugo nuvuga ko numuntu afise amabanga atari make mu rugo akamo na cyane cyane n'indero y'abana, kuko hariho umwibutsa benshi bakunda sinzi abagutangura bari bavuga ngo umuntu ariko ahindero umukenyezi abari kwarera isi. Uyu mukenyezi aronse indero nuba ku isi yose bironse indero, kuko indero ikomeye cyane gose kuziko yo mu bana bakiri bato itangwa n'umukenyezi.
Ego umufasoni Josephine, muri dushira hamwe muraganira cyane n'abakenyezi, ntabo ahora bababwira yuko bugaraniwe mushyira kubera ngira ngo bagabo batabahereza uburenganzira bwo gushaka kugenda gukora cyane rimwe na rimwe bifatiye ku kwizera kwabo bakaguma bari mu rugo.
Bariho cyane rewe ndaguha n'akarorero, hariho umukenyezi araheze nk'imyaka ishikindwe gutyo, umugabo we yari yamubwiye ati wewe niwicare nga ubyare urera abana ubagirira isuku barondera ibifungurwa ubu umwamikazi ngaho je nzorondera. Hanyuma mugabo uwo mugabo yarapfunzwe, umugore arabura ikimufasha, urumva nta ntiyarakira ngaho kugira aronderera urugo, noneho ariko ararondera abamufasha acararonka n'akazi kamwe wa mugabo yamubuza akiri ngaho acarakaronka apfunzwe, ku buryo rero yakoresha ntako kazi akaronka dasi y'abantu akaronka nutwa mugemuri ya mugasha. Agarutse wa mugabo yasanze yararose akazi, urumva ntiyari akikuka mukuramo, kandi urumva yuko yaba atarose akazi none byagenda gute wa mujyango wagaburirwa niki? Si ukuvuga ngo tubabwira ngo nibabe ingare. Oya, niba bikore mu bugwaneza barondere bunganire urugo rutera imbere kugira ngo abana bisununure urugo kwisununure eka bari ngaho mu rugo bose bashaka kwisununura. Nico gituma rero tugira tuti yacho murindira ibihe bigoye, nimwimenyereze gukora hakiri kare mumenye kurondera abana, kandi noneho ega n'ubuzima bw'igihugu burabarondera. None igihugu kirimo abagabo n'abagore, mbega n'ica abagabo gusa, tuvuga tuti n'abagore babishoboye nibashobore kugenda kugira abafashe kugira igihugu bagitunganye neza.
Ego Apotre, hari gihe ibonekeza nk'abakenyezi usanga mbere bashira imbere gose utwo dukogwa two ku ruhande, muri ico gihe rero mwebwe nk'abakozi b'Imana muraheza mukabahimiriza
gute? Ico twe tuvuga ni ikintu ko yego nibyo bagende ku buzi bakore, mugabo kandi bibuke ko no muhira hariho ibakeneye. Nico sinabana gusa n'umugabo nawe nyina bamukeneye mu rugo, ntiyoryoherwa nuko umugabo aguma ari muhira ubundi ngo yagiye gukora hama ntibuke gutaha gataha gaca sokana nabandi bantu bisiri mu vyaraje bakagenda kuryohegwa kagenda mu karaoke umugore gataha ukeye umva habo byinshi babiri kubironeka rero muri kimwe twizera ko byo kw'Imana haye abagore nuko byukuri bashobora gutunganya ibyo kubijanye n'ibikogo umashobora gukoresha amaboko mugabo kandi akagaruka no muhira akaraba je muzi kuvuga ikintu kimwe umugore ni umuntu je ndamugereranya nk'umumbati umumbati bawujya munsi akawurya no hejuru umugabo arakeneye umugore umwana arakeneye umugore iyo mushira duhari umwana byutse mu gatondo arondera mama umugabo nawe abazande abaza umugore wiwe umba rero imana yamuhaye capacity yo gushobora gusatisfeza umugabo canke umwana arondegwa na byinshi kandi yose bikagenda neza umwana akaba satisfe umugabo akaba satisfe umuntu wese muhira akumba ko amerewe neza
wanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Elhaja Haruna Nkunduwiga mwebwe mwidini rya Islam ubwo ntimutinya yuko umukenyezi atanguye kuja mu bikorwa bitandukanye ko ejo canke hirya ejo ashobora gutangura kwiganza mu rugo
ico ni kimwe mu bintu byinshi gomba kwibara nuko hari abakenyezi benshi nkuko bivuze mu kanya yaza agashaka kwimenyera akibagira iryo banga ryiwe afise risumba yandi kuko turazi cyane cyane dufashe muri abavuga ngo bakozi ba leta cyangwa mu bisagara umukenyezi heje kwibaruka no muri yakongeye yiwe iminsi 45 nyuma yuko yibarutse ugasanga ariko ayikoresha ajya gukora utuni akasiba kujya ukazi kitwa ko karaka iminsi yose kora amahayo konje mugo akajya mu bindi akibagira urya mwana amukene mu gikiriza cyo ugasanga umwana muhaye babo yigeme babarera sinigeme babita abandi bayita ngo bayaya bakaca bamuguriye ajya acupa bazarashyamo amata yifu canke y'inka canke umuyo nyina gasa mukamiye umwana gasigara yiyumva mu muyaya gusumba nyina mu bya
izo bintu byo kiraho mfasoni Josephine ivyo mwivuga kwiyika aho sanga umukenyezi yashize imbere akazi agata umwana ugasanga umwana akunda umuyaya kurusha abavyeyi biwe ivyo mwibwe mubibona gute
tuvuga tuti nuko raba byose ingene ushobora kubikora umuyaya turamwifashisha none erega n'uri muhira aramwifashisha kuko akazi ko muyaya nakone ni kenshi yego turamwifashisha kugira ngo abara muturabira mukanya atari hoturi kandi naho no bandi muhira ngiye gusoma dashobora kutamujana wa muyaya kamura none gutunga umuyaya nibaze ko atari kintu kibi yego hari habaye yaye usanga bafuta n'ababa mugabo ivyo nibica bivuga yuko ari ibintu ruhebwa kuko ino mu gisagara cha Bujumbura genda murabe hose ngira nta rugo mudasanga hari uri umwe mukozi none abakoze duce tubaheba nuko bakenewe tumazana koko bakenewe
yego none ikibonekeza nuko hari abakenyezi binanira yuko babangikanya iyo mirimo hamwe n'amabanga ngayo mu rugo none byankira hehe
hariho amabanga yego umukenyezi wenyene nayandi bashaka gufatikanya none nkuko vyara nakazi kega umugore umugabo nkukuraba udukogwa two mu rugo ingene turi ko turakogwa umugabo mbere ntashaka kubiraba arashaka kugusigarira ngaho onye akabiraba none je ndakubaza je ko nguma ndababaza ega aba bakozi b'Imana nuko ibyo bavuze ndavyemera none tureka abagore bagume bice ngaho mu rugo umwe ngo nabana baguma bateza amaboko umwe ngo nibamaye bo hajya mu ibarabara kuburyo n'umugabo niyagira ingorane chang akamugara chang akamuta chang agapfa kuko nupfurura hari none turarubuza ngo ntirundi acha bamayibo n'uvuga tuti
yego muko murashumva makenga yiwe ati umukenyezi mugumiza mu rugo ngo ntaruhe ejo chanke hijya ejo umugabo atakiriho azocabaho gute
ye aho hantu ico tudahuriza ko cyangwa nawe umugatagira se ko benshi bakora kuvuga nuko twaba tuvuga ngo ducurike amabanga y'umwe n'uwundi gufashanya mu nyigisho dutanga twe turavuga tuti umuntu ahiriwe n'urya yumvikana n'umugore wiwe kandi akumufata neza ikintu tutemera ni hahandi umukenyezi yavuze ngo afise icyo ariko ratera mu muryango heza akabona ko byose niwe bigomba kugaruka ko kandi ngira ngo turabyijya no hino cyane cyane mu bisagara harabusanga umugore afise akazi kisununuye umugabo afise akagereranye si benshi mugabo barabaho ugasanga ntibase gucana uwaka mu nzu kuko amurusha ibyo yinjiza mu rugo akanamwibagira bamugasanga habaye n'intanda ari uko bavana urumva ko hariho ikintu keba kibuze mugabo nta mugabo naho yoronka ibikwegane meze gute ashobora kuvuga ngo bitumye tuvana uretse umuntu mu mutwe yoba adakwije bituma ahubwo urukundo kuri uyu mukenyezi wiwe ruba gwinshi kandi akabona ko kwikumufata neza gusumba mugabo twirabye hirya no hino nkuko twa tubivuga mu ntabakenyezi baje bateye imbere cyane gose tuvanga bateye imbere cyane gose acashaka gukengera umugabo kuko abona kumengo mu byara na munzu umengo byagabanutse naho none nuko ndavuga re nti abantu babiri bubakanye bagomba kubahana na cane cane umukenyezi ukamuha ico kibanza akwiriye ntuje kumufata nabi kwera umukenyezi mugabo kumva yuko ari nyina w'abana bawe
ego mwishamwe bihanira gateka k'abakenyezi nivyo yuko umukenyezi amaze kuronka kazi kisununu yacashaka gukengera umugabo
je numva ahubwo bintwengeje oya sivyo oje nibaza yuko bimeze gutyo ano rukundo ruba ruhari bawazanyo nayo mahera
ariko biribonekeza ringo zimwe zimwe bimeze uko
niba zitari zifashe rigiko nyinshi rega usanga bitagenda neza cyose numva ngene ndose uburyo bwo gutunga umuryango gocha bubi ntandaro yuko ahubwo tuvana n'umugabo ahubwo urukundo rurakomera tukajyoyegwa reka muri mu muryango nyene tukumva dufise amahoro kuko bimwe atahura ashaka gushikako turabishikako mu mwumvikano ntangere
yego apotre mwebwe none muhora muhuza gute ingozi gira ingorane nkizo onye aho sanga umukenyezi kubera sakazi kana akakinjiza amahera kurusha umugabo ugasanga urugo rugera rusambuke
iyo mu rugo hariho ugurukundo akongera akabuko kubaha nibaza ko atakina kimwe gishobora gutuma urugo rutagenda neza reka tubere kuvana amafaranga ubu baremere kuja muri politiki umugore ashaka kumushikira nganje umugabo ugasanga akazi kabaye abahari rero kino kintu ikimucankenegwa ko umugore yibuka ko abwirizwa gusonera umugabo wiwe naho umugabo wiwe yo batakaza afite ashomereye akaba ari we akora byose ntacyo yumva komeye ngo araronse nubwa icyitwazo nubwa cukrikukira no kwitwara ko ashaka kubera ko ari wari karazana iki cyane kiriya kuko aho ntazo bari karakurikiza muri Imana rivuga
ego turasozere kino kiganiro ariko Elhaj Haruna sinzi ni gute none umukenyezi yofadikanya akazi hamwe nibanga ahamagariwe ryo mu rugo cyose akabibangikanya bikagira ikimazi umujyango wiwe
amabanga kibayanyuranya umugabo azaguma ari umugabo umugore akaguma ari umugore zumvikane rero ko no mu gukora nko nabita vuze mu ntango arakora ibintu akavuga ko akoze ibintu bigereranye umugabo ntibimutume yamabanga yo yarajejwe yimuhira ayaburira umwanya kwera ko kazi ariko akora kandi ntaze kuvuga ati giye kwera niwe ndakora ibi nibi uyu munsi ndabona bidashoboka ni intandaro yuko haba ukutumvikana ejo na hirya yejo hakava no gutandukana cyane mugasanga mubanye mugabo musangiye inzu mudasangiye indero y'abana ariko tukamya kandi ko kugira ngo abana baronke indero runtu inkuru cyane igomba gutangwa n'umukenyezi nyina w'abana umugabo akaza kuhirira mugabo umukenyezi abanje kwita umwana imbere y'abana
ego cyane mufasa ni Josephine mwebwe mu shiramwe ry'abakenyezi ni gute umukenyezi ushobora kubangikanya akazi kamwe nibanga hamagariwe ryo kubungabunga urugo
twa tuvuga tuti nakabangikanye no kuvuga yuko ateza kuguma yubaha umugabo kandi yandiro y'abana ntaca yihebara abandi gose aguma yiraba ako kazi ntigatume aca bingare mu rugo agumane kakaranga ku mukenyezi tuzi uwo murundi kazi agume yubaha gumara umuntu yisoneye hanyuma twatundi two mu rugo natwone abone ko twabandanije dukogwa ntacha duheba niyo batahari abe yasize ubundi muntu adukora kandi akitarabe ko twakozwe neza hanyuma nakakazi akabandanya gakora kuko kazomutungira umuryango kazotuma nawe ne yitunga kandi nawe natera imbere
apotre akabazo ni kakandi nyene
yikora umugore w'ubwenge ikintu cyambere haranira no kubaka urugo rwiwe nta kintu na kimwe reka mvuge na kino kintu nakazi yo bagiye kubona kazotuma urugo rwiwe rusambuka iyo nagaheba kubera ko icambere aharanira n'urugo rwiwe mbwa nimba abona ko kazi ashobora kukabangikanya agashobora kugakora ndetse akanaraba n'ibyo mu rugo nibwira ko atakibazo na gitoya gihari ikibazo gusa nuko benshi babuze ubwenge ashobora kubona ayo mafaranga akibaza ngo nicara akeneye ubu rero nandi ndemerewe gukora ibyo abandi bose bariko barakora ugasanga atanguye kugira ingeso zitari nziza agatanga gukengera wa mugabo yashobora gushika ko umugore ashobora kuba ari we azana byinshi mu rugo ibyo sibyo bica bituma amusuzugura ahubwo nyabuna anamwaraza no hanze umugore w'ubwenge afuka ubwambure bw'umugabo wiwe nace yaba ingara n'ijambo rivuga ngo hakuba n'umugore w'ingara upfuma bahanze kuko n'umuriro hano muri nose kandi byongeye ijambo ry'Imana rivuga ko ubwiza bw'umugore n'umugabo ni kuvuga ngo umugabo amerewe neza burya byo kuri umugore baramwubaha ahantu hose batinda kuri yabaye umugore w'igitangaza yateramiye urugo rwiwe araruhagarika ntigeze yemera ko ari ikintu na kimwe gishobora kurugira nabi
ego murakoze cyane nkama nshimiye abatumire twasangiye ijambo ndashimiye Elhaj Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi y'abayisilamu mu Burundi murakoze Elhaj
murakoze gutumira
turashimiye umupfasoni Josephine Naomvukiye arongoye ishirahamwe riharanira agateka k'abakigezi dushire hamwe hano mu gisagara cha Bujumbura
yego mwakoze kudutumira no hanyuma muze mudutume
undi dushimiye ni ntumwa y'Imana Apotre Kevin Sibomana wo mwishengero CLG ya hano mu gisagara cha Bujumbura tukaba tubashimiye Apotre
ego namwe turabashimiye
ego ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kigarukiye turabashimiye mwe mwese mwaduteza amatwi murakoze
Ekara koze na mgenzi wacu Raisa Liliane inamahoro duce tugaruka rero ngaha muri studio za Washington DC tubabwira inkuru twari twaciye ku masonga tugitangura kuri no wa kabiri umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yahaye ikiganiro amenyesha makuru Evariste Ndayishimiye yagarutse ku bibazo bitari bike harimo ihinyanyurwa ry'ibwizwa nshingiro ikibazo c'ibiganiro bibera hanze y'igihugu n'ibindi mugenzi wacu Eroje Ulika neza aracari muri ico kiganiro c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD amahoro Eroje ngahe Bujumbura
amahoro neza Diane
wuducira kuma yange ivyo muri ko umunyamabanga mukuru mugambwe CNDD-FDD amaze kubashikiriza
ego Diane bahise ndayishimiye umunyamabanga mukuru mugambwe CNDD-FDD nkuko bivuzaga cyo kubaza bitandukanye havuga ku icyanye ibiganiro bivuza abarundi havuga ati kubwo umugambwe arongoye ari na uramutse igihugu nta kintu nakimwe abantu bajya kurondera yarusha kitari mu gihugu cy'u Burundi ati kugeza ubu narujya rupapuro bavuganye hariya mu byo umuguza yavuze wabuga ati hari ibintu bisaba kandi bitazopfa bishyize na rimwe nk'ibijyanye na leta ihurikiyemo batavugamo n'ubutegetsi bashaka kuza muri leta kandi batatsinze amatora yigavuga ati ntibishoboka akavuga ati ibindi bitwaza byo guhungura impunzi nta kintu na kimwe kiriho kibuza yuko impunzi zihunguka mu gihugu cy'u Burundi hanyuma yanagarutse yo kuri ibijyanye guhinyanyura ibyizwa nshingiro bishyiye muri kamarampaka ahavuga yuko impungenge abantu bafite z'uko umugambo w'uko ubutegetsi ushaka kwigumiza ku butegetsi imyaka mirere na mirere ataho zifatiye avuga ati ibwirizwa nshingiro bizohinduka ku bw'ineza y'abarundi bose yanavuze utune rero yanatomo ikintu abantu bashobora kuba utubwira batahuye nabi kuko nabo bagiye kukibaza n'umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora kuko umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza aho ariko atanguza ibikorwa byo gusigura ibijyanye n'imyanyiro z'ibwirizwa nshingiro yavuze ati ubu n'umurongo ntarengwa ku bantu umurongo utukura ku bantu bashaka kwitambika imbere y'iki gikorwa umugabo umunyamabanga w'umugambo CNDD-FDD mukuru w'umugambo CNDD-FDD yabasigiye nagiye kwibaza mujya mu gihugu cyo gutunganya amatora bambwira ko mu bisanzwe ikibujijwe umurongo ntarengwa yashatse kuvuga nuko abantu batobuza abanyagihugu gusigurirwa ibijyanye n'uguhinyanya ibwirizwa nshingiro ati mugabo bamaze kubisigurirwa abanyepolitike baremerewe kujya kuvuga ibyo biyumvira uvuga ati njyewe hari ihinyanyo mbona yuko mutotora aremerewe kujya kuvuga ati muratora oya cyangwa muratora
Eroje urakoze cyane gose tukureke ubandanye ukurikirana iyo ubandanye ukurikirana ico kiganiro hama turaza kongera tugukenere makuru yacu yo hanyuma uzokutubwira aho bizoba bigetse
urakoze nawe Diana
Tuko dusa nk'abasozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ariko imbere yuko duhana agahindukira duce tubanza tumira amategato
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'izirya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ngo hariyo duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi njuti bakunze mwatwumviriza mwakenuye Innocent Kimenya ari mpinga bw'ivyuma na Diane nahaze kuri mikro ku izina rya bagenzi bacu tubifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu.